byo muko nikiriko ivyo bimenye abatanganya matako ni botamwe ikora uwamja yacho wimanika ni gutumshaka kandi mbaburumanika uzumbira majambo abandi bakoresha inoti kash vuba nk'abayisango nawe ukarindira imisi Sindi levo yawe, si levo yawe Sindi levo yawe, raba wangana nawe Ufise goti, yacho wiparatura Ufise goti, la namba ndi high class Na ukigia mahasi Ufise goti, gira, fuga Ufise goti, guta, 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 yeah Ufise goti Ufise goti Ufise goti Ai igikere kiganye vuku yakiratabuka yeah imene igani ngende kuririra tibuka agashara kose muntu aleka dilak Tanganye ugafata madeni Ungirire shopping Hagera mugatondo na yakayu kabura Kinjurira bamanya Nimigwazu mutima Sindi levo yawe Si levo yawe Sindi levo yawe Raba bangana nawe Ufise goti Iyacho wiparatura Ufise goti Namba ndi high class Na ukigia mahasi Ufise goti Ngira Fuga Ufise goti Guta 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 Yeah Ufise goti Ufise goti Maroko kuya ya kanduwa wa ye Ofumu gizukuri Akungu kumdiri chutari Nzo kwa ngiri churi Hoya 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 ya Ufise goti Ufise goti Uso kwa mundunguruka, la boss.
Abi daddy.